Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byatangaje ko umugambi wo gutubika umukanda watangojwe mu mwaka uheze wamaze gutanga inyishu nziza. Uwo mugambi nawo ni uwo kugabanya uburyo bukoreshwa mu bisata byose. Igisata cyaziganije uburyo bwinshi ni kijanye n'ingendo zikogwa. Muri izo harimwo iz'abakozi b'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko canke z'uwo muryango urihira abo bikorana baja mu nama atandukanye ku isi. Ibiro bikuru by'uwo muryango bivuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze w'2016 hakoreshejwe amahera ari munsi yari yakoreshejwe mu kiringo nk'ico kuva mu mwaka wahera. Ubu uburyo bwakoreshejwe mu ngendo bungana n'imiliyoni zirenga gato 9 z'amadolari ya Amerika na yarenga gato imiliyaridi 23 y'amarundi. Ni mu gihe mu kiringo nk'ico kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2016 hari hakoreshejwe imiliyoni 12 n'igice z'amadolari ya Amerika. Uwo muryango umenyesha ko washoboye kuziganya hafi miliyoni 3 n'igice z'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyaridi 9 y'amarundi. Mu minsi yaze umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ambasaderi Libera Mfumukeko yarabwije ujya Amerika izo ngingo zo gutubika uwavubi mu kuziganya uburyo.
We have been reducing our delegations.
Ahagira ati twaramaze gufata ingingo zo kugabanya abaja mu ngendo zitandukanye amafaranga bakoresha hamwe n'ikiringo bamara muri izo ngendo navyo byaragabanutse. Ati turi mu nzira nziza, twarashoboye kuziganya ibice hafi 65% vy'ahora koreshwa mu ngendo. Ati kindi nihutiye gukora no gufata ingingo ku bijanye no gutanga amasoko yo kugura ibintu bya nkenerwa. Ati kini kimwe mu by'umuryango umwe bwa buraya uduha imfashanyo wamwatuneguye ko cane. Ati twarahagaritse n'itangwa ry'akazi mu bintu bidaciye mu mategeko. Ati biragoye ariko turizera ko muri kazoza kavuba tuzoba twafashe umurongo mwiza. Naho biruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko urafite ikibazo c'amahera yo gukoresha nk'uko byashikirijwe n'ubutwara umugwi w'ubutunzi mu nama nshingamateka y'uwo muryango. Jeremie Ndakumana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byatumwe n'uko ibihugu byacerewe mu gutanga intererano zavyo mu gihe kiringo kizorangira mu kwezi kwa gatandatu kuza.
No kubwira yuko hari nk'igihe twadufise amafaranga y'intega bizoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe hari bigoranye. N'icyo gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga mugabo ibyo bihugu bitanze interano zaduhageza bugasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yaraheze. Ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise.
Gushika mu kwezi guheze Uburundi nibwo bwari boheranye menshi kuko atanacumi bwari bwarihe mu yarenga gato imiliyaridi 21 n'igice y'amarundi. Mu nama shikiranganje y'uwo muryango mu kwezi guheze nyene ico kibazo caravuzwe maze Uburundi bwemera kuyatanga vuba. Leontine Nzayimana yahora ari umushikiranganje w'ico gihugu ajejwe injira y'Uburundi mu kare ka Afrika y'ubuseruko.
Je si ndavyita guherana ku Burundi rero kubera muri azize tutangura umwaka w'amafaranga kwamere bo bagira abaheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka. Yesi no vyita ikore birara ni kurusha abandi ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga. Turize ko bizova mu vuba kubera turafise ishaka.
Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bibona ko hakwiye kwiyumvirwa yindi migambi myinshi iramba itanga amafaranga yo gukoresha atarayavuye mu ntererano z'ibihugu mu gutubika uwavubi canke mu kurindira ifashanyo mva makungu. Pierre Clavin Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.